abakunzi bo mugwi urunani bavuye mu mpingo itandukanye y'isi barishimiye insinzi y'umugwi wabo bakaba bizeye ko uzoshika mu nkino za BAL. Kennedy Munyankindi yakiniwe mugwi yaje kuwushigikira avuye mu gihugu cha Suwede amenyesha ko kugira umumenyereza w'umunyamwuga vyabafashije cyane kubona insinzi.
Urunani aho rugeze ubu novuga yuko barongoye urunani bakoze ibikora inka ekipi igeze heza, hanyuma ikintu kinini cyane bakoze nuko bazanye umumenyereza ashobora gukora ibintu nka professionalisme, atanga amaide yiwe bakamureka agakora, n'umukoci agendera kuri discipline na rigueur cyane cyane. Nibaza yuko yatsinze match tactiquement kurusha umukoci wa City Oil y'Abaganda twari ko turakina.
Uno mukunzi wa Dinamo umugwi ukebana cyane n'urunani arakeza uwo mugwi akawifuriza kugeraho batageze.
Nukuri jenda vya kyaneza cyane kuko urunani nubwo atari umurwi wanje cyenda wishigikiye kubera bagiye baserukira twese barya baserukiye igihugu ntibaserukiye abanyarunani gusa. Nuko gusa bitashoboka ahubwo naje mbanara baherekeje kugira turondere insinzi hamwe tuyizanire hamwe. Mu ncamake turabishima rwose ku ntambwe bariko baragira n'ingene bariko baravyifatamo. Ahubwo Imana ibaje imbere.
Ni inkino zitoroheye urunani ariko rwitwara kigabo rurangiza rudatsinzwe nk'uko Elvis Hakizimana icegera cy'umumenyereza w'urunani yabibwijwe rya Amerika amenyesha ko izo nkino zabasigiye icigwa gikomeye.
Twasanze ikintu cya mbere gikomeye ari ukutava muri match. Iyo umuguru ukugiye imbere amanota menshi ugumukina kirazira kuheba match. Rero batugiye imbere amanota 22 turashobora kurutsinda urukino muri ko ruheze dutsinze apwe prolongation. Ni ikintu cya mbere twishimira ko navyekana yuko ufise umugwi udaheba kandi tuma turi muri match. Ibyo byose rero bitwereka yuko umugwi wacu ukomeye ku mpande zose yaba côté technique meme na condition physique. Meme no mental si ibintu bisanzwe kugushobora gutena izo matches zitatu. Tugiye gukina demi final nivyo uzosinda izo azobaruse akajye kugushobora kubandanya muri bar. Tukizera yuko bizogenda neza turuteguye neza ama tukaguma turi concentré objectif tukayishikako.
Nabakinyi barishimiye igikorwa bakoze. Kava kuri Brian amenyesha ko biteguye n'umuti muri hamwe urukino rw'ica cha kabiri gishiri cha nyuma.
Twe finali yacu ni ejo kwa finali ejo dushobora gutsinda ni qualification direct kini nabo tumeze neza cyane twe turi conscient mu mutwe turagiye ko dukina turi concentré dukomeje inzigo tukaba apike ku ma consigne yo mu coacha twe siko ibyose bizogenda neza.
Mu mwaka w'ibihumbi 2023 urunani rwari rwashitse muri izo nkino za Elite 16 ariko ntirwashobora kurengana iyo ntambwe kugira rukine inkino za BAL. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.